Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiboneza nshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije, ikaze mu kiganiro mwisanga.
Muri usanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma yaho mu ndwi iheze umugambwe saa kwanya Fredebu utangarije ko wakiriye abanywanyi umugambwe Fredebu nyakuri iragi yandadaye wiyonkoye ku mugambwe saa kwanya Fredebu urongoye uyu mugambwe kifa n'ibizi yaciye yihutira guhakana ayo makuru. Pierre Claver Ntayimana urongoye umugambwe saa kwanya Fredebu yari yavuze ko kwakira umurwi avuga ko ari uw'abanywanyi basubiye mu ruhongore ari ikimenyetso gikomeye cerekana ko umugambwe barazwi na nyakwigendera Melchior Ndadaye ugiye gusubiza hamwe. Iyi nkuru ntiyatevye kuko Kefani Bizi yarongoye umugambwe Frodebu nyakuri iragirya Ndadaye yaciye atangaza ko atamunywanyi umugambwe wiwe n'umwe yasavye gusubira umugambwe Sahwanya Frodebu kandi ko ata n'umugambi uhari wo gusubiza hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Mbega ibintu byifashe gute mu by'ukuri ingaruka zo kudasubiza hamwe n'izihe akamaro ko gusubiza hamwe n'akahe ikintu cyofasha iyo migambwe kwitegurira neza amatora mu mwaka 2020 n'ikihe. Kuri ibi bibazo byose rero twatumye umukuru mugambwe Sahwanya Frodebu Pierre Claver Ntayimana. Muri neza Pierre Claver Ntayimana.
Amahoro meza Frederic nkaba ndamusa amahoro meza batumvirisa bose abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Murakomeye ngahe Bujumbura.
Aha n'amahoro akavura gaje kugwa hameze neza ntihora.
Ni byiza cyane rwose twatubiye kandi na Kefa Nibizi umukuru mugambwe Frodebu nyakuri iragi yandadaye. Muri neza Kefa Nibizi.
Mirewe ndabaramukije ndabashimiye ko namwe adutumiye turamukije ndabikora twumva bose naho twumva umenga umurongo ntumeze neza ntitwumva neza.
Turavugana n'abari ku vyuma ngaha turaba ingene uyu murongo uba neza kugira ngo ushobore kutwumva neza. Reka rero dutangwe ku wiwe Kefa Nibizi, ni kuki muvuga ko abakiriwe umugambwe Sahwanya Frodebu atabanywanye umugambwe wanyu Frodebu nyakuri iragi yandadaye?
Murakoze twebwe dufatiye kubavuze ko bakiriwe anagomanda guhakora mpereye kuri uyu mushinga mateka Norobere yaje aserukiye abavuga yuko bavuye umugambi wacu aja muri Sahwanya Frodebu. Nibyo uyu yari yigeze ko ari umunywanyi w'umugambi Sahwanya Frodebu nyakuri ari mbere n'umwawushinze, ariko kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu duhejeje guhindura inzego z'umugambwe twaciye dukura umugambi wacu mu runani Senared. Wewe rero araheza ahitamo kuguma mu runani Senared agenda gukorana n'uwo harongoye umugambwe Dr Jean Minani. Mu nyuma tumaze kubona ariko tutari kumwe twaciye tunamusubiriza mu nama mpuzajambo yo muri komine gihe tarasanzwe avukamwo. Byumvikana yuko izo ari ibimenyetso bigaragara yuko uyu muntu atarakira umunywanyi wacu. Hanyuma nota akarorero k'abandi babiri avuga yuko bavuye umugambi wacu binjiye ni ukuva nko wajavye mwaro n'uwava ikarusi. Aba babiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu kwezi kwa mbere urwego nyobozi bw'umugambi rwarafashe ingingo yo kubafuta umugambi kubera bari bafise amakosa, baca bagenda muri mugambi witwa RANAC baranawuserukira mbere muri izo ntara. ejo bundi sinze makosa bakozwe baraheza barabirukana muri uwo mugambi bakora mu burongozi amata dusubira yo basubije ngo baze kwivyegera by'abahari urumva rero nk'abo bace bagenda muri Sabanya Fodebu aho kuvuga umugambi wavuyemwo bagenda biyitirira umugambi Sabanya Fodebu twumva yuko ari amakosa n'uyu ushinga amateka mero y'ibumba yarakiri umunywanyi wacu
yego tukiri kuri icyo kibazo nyine cyo gusubira hamwe musiana hekefa
bagenzi kugira ngo batangure kuganira ibyerekeye kuja hamwe babiganiye bafatiye ku nyungu abo banorobe nabo ari kumwe ariko arondera muri Senared no kuvuga ibintu byaganiriwe muri Senared si ibintu byaganiriwe hagati y'abanywanyi bacu n'abanywanyi mugambwe Sohanya Fodebu
ariko rero ntagukiriyemo umushinga ntahe kefadebize
kwerekana ururo bw'abantu iyo rero uwa serukira amaze kwatara umunywanyi wacu nuvuga ko n'abandi bose abatari bo nibaza ko bari kuvuga neza baje bava mugabo nibitwaza umugambi wacu nyababigize kugira bashobore kwakirwa byoroshye
yegume ariko hariho abavuga ku mugambwe usubije hamwe n'abahoze abanywanyi babo bose ushobora kugira amahirwe yo kuronka ikibanza ciza amatora atekanijwe mu mwaka wa 2020 aho mwebwe muhavuga ko iki
cy'imigambwe hariho ukwinjiza abanywanyi bashobora kuba bavuye mu yindi migambwe canke bashobora kuba bahora ata mugambwe n'umwe barimwo icyo twebwe twahakanye ni ukuvuga abantu bahora mugambwe Sonya Fodebu urya harimwe bagiye muri CNDD-FDD hari abagiye muri Zaradebu hari abagiye muri za Sangwe Padere hari abaje iwacu mugabo icyo duha dukeneye ni uko abantu bavugisha ukuri mugabo naho nyine turagatoga twavuga duti hageze aho umugambwe wakira abantu baje babesha bakavuga aho bavuye atariho ukakira abantu basanzwe bakaca basinyanira amasezerano bakaca bahamagara amenyeshamakuru bakerekana twaravuze ku masanamu ntibanerekane n'abandi bantu bari bahari usanga berekana nk'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane tuvuga duti uwo mugambi wakira abantu batatu bane batanu batandatu usinya amasezerano ukaca uzana n'amaradiyo sinzi ko ari izo twokwita inguvu mugabo twebwe iwacu twabonye yuko aho umenga ni kimwe mu bimenyetso by'intege nke kuko bace bemera ko dushaka no mu nzego tukaba duti nta nizo bari bafite kuko urumva bari kwaronda bazishiramwo ariko kandi ko binjiza abantu n'ibisanzwe mugabo nibaza ko abantu binjije baraba neza nk'uwo umuntu yavuye mwaro ni Karusi nagwa mvunira akagwe uyu mugenzanje azafikanira hafi kuko ingorane bateye iwacu izoza bateye muri Lanake ataranze neza no muri Fodebu atamaze tera
reka tubaze umushinga na ETF Claver Nahimana nawe nyine atubwire ikintu cemeza ko abantu binjiye mu gambwe wiwe bari bavuye mu gambwe wanyu Fodebu nyakuri iragiye ndadaye
ego menyesha makuru nta murundi atazi yuko ingwara y'amacakubiri yazingamitse igihugu cacu kandi dukereza gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngwara y'amacakubiri tuyigwanye ituvemwo n'andi igihugu cacu naho kizokwishikana ni muri iyo ntumbero rero twebwe mugambwe Sabanya Fodebu dukurikije irajyanye n'icyubahiro ndadaye murazi urugamba yagwanye kugira ngo abantu basubire hamwe icyo gituma tuvuga tuti umugambwe nyine icyubahiro ndadaye yadusigaranye dusubira gukora ibishoboka byose kugira ngo abawuhoramwo n'abandi bose biyumvira yuko boje hamwe bakurikiranye irajyanye n'icyubahiro ndadaye bugaruka mugambwe Sabanya Fodebu n'icyo twakoze abashoboye kutwumvira nka Honorable Norbert nabo bari kumwe ngira ngo ntawuharira Honorable Norbert ndo kubwa n'umuntu azwi cyane gose ari mu bashize umugambwe Sabanya Fodebu ari mu bashize umugambwe Sabanya Fodebu bari kumwe na nyir'icyubahiro ndadaye Miricyoro uwo vuga rero ngo nkumbure simu Fodebu sinzi nyene yo bari kariyumviye nuko atobazi Fodebu kandi uwo vuga ngo ntiyigeze muri Sabanya Fodebu nyakuri noneho n'uwuga ubu yavyemerewe nyene yuko ari mu bawushinze nibaza yuko yoba ariko atazi ibyo mu Burundi twebwe twashatse kurondera abo bantu baba muri Sabanya Fodebu nyakuri baba mu yindi migambwe yindi ahandi hose naho batabari mu migambwe abo bantu turiko turabarondera kugira ngo bagaruke mu mugambwe Sabanya Fodebu kuko babisabye abantu benshi tubisabwa n'abantu benshi ku isi yose bagira bati nyabuna nyabuna musubize hamwe muganga isabanya Frode
ico kibazo mushyana he Pierre Favre na Himana cyo kutumvikana hagati ya yabanywanyi bahoze mugambo umwe eka muri iki gihe basenye imigambwe itandukanye ni gishobora gutuma umugambwe wanyu Frodebu sabanya Frodebu eka n'umugambwe nyene Frodebu nyakuri iragira nadaye udashobora kugira amahirwe nk'ayo umugambwe Frodebu wagize mu gihumbi kimwe n'1993 gihe batsinda amatora
imbere yo kuja mu matora ubanza gukomeza intumbero y'umugambwe bujya intumbero y'umugambwe dufise imigabo n'imigambi n'imigambi twahawe twasigaye na nyiri cubahiro ndadayimiri cyoro abiyumva muri iyo migambi rero uteza kubanza kubashira hamwe mu gihe utabashize hamwe ntushobora kuvuga ngo uzoja mu matora uzogira gute twe n'icyo gikorwa turiko turakora tugikora kugira ngo dukomeze uyu mugambwe wacu icyo nico ca mbere na mbere hama tukabikora kandi kugira ngo tuzogende mu matora turi kumwe n'abantu dufise ibyiyumviro bikomeye kandi biri hamwe nande yo kujya matora mu butumvikana cyangwa mudafise ibyiyumviro bimwe nta kamaro ni hamwe mushika imbere mu gasambuka
hari ikibazo gikomeye umugambwe sahwanya Frodebu abatitsi batari baki bavuyemo bakaja mu yindi migambwe hari nk'umushinganahe yahoze ari perezida w'Uburundi ndayize ari mu ari mu wundi mugambi ikibazo gihambaye kiri mu mugambwe sahwanya Frodebu niki
niho nyene ibikomeye biri urumva n'umugambwe nkumbure uzwi muri iki gihugu yuko ari umugambwe wamyemwo abantu bakomakomeye yaba abashinga amateka yaba perezida w'igihugu yaba n'abandi ariko nkumbure dusanga hirya no hino ni ikibazo gikomeye ni bimwe nakubwira nti burya indwara y'amacakubiri yarazingamitse igihugu yongera izingamika n'imigambwe niko bimeze ariko twe turiko turakora kugira ngo dufashe iyo ndwara irandwe n'imizi mu Burundi abo rero uri kuravuga nabo turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo abo bakiyumvamwo ndadaye abo bakiyumvamwo iragijya ndadaye bagaruke bose ndetse n'abandi barutse vuba bavuga bati mbega ndadaye yari iki bakumva icyo ndadaye yaronderera Burundi bagaruke muri sawanya Frode iyo niyo ntumbero yacu n'ahandi hose mvuze ngo nta bibazo bihari ibibazo biriho twarabibonye twese nico kituma turiko turakora kugira ngo turabe icyo twokiza
rega mere tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Venuste muri neza
wiwe cyane
muri hega Venuste
mu Burundi
na kandi kazina ninde
Nduwimana
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ariko bwambe nambere mukumbi cyo mvuze
yego
mutangwe mu mbabarire cyane kubera mu bazi n'undi kwira je ncumba neza kiganu nawe nyisije mgabo sinagisiganye cyose mgabo rafite cyumbaza
yego muri cyo kiganu twatubiye umukuru umugambwe sahwanya Frodebu akari Pierre Kavere na Himana twatumye kandi na Kefa n'ibizi akaba ari umukuru w'umugambwe Frodebu nyakuri iragi yandadaye bose bariko bavuga ku kibazo cy'abanywanyi
yego nayo kana muzi kwitaho nashaka mbaze
yego
nyakuba kwa Kefa n'ibizi ntambu yatumye avuga yuko batigeze biyunga kandi hariho amatangazo nabonye yasohoka avuga ko biyunze ko bicaranye bose hamwe ngaho nta kuntu bovaho bashinze ukuntu byo bana kugira ngo bunge nyene baje hamwe umugambwe so bawutanguye afite abantu babatama bawutanguye bipfuza demokarasi no kunga ubumwe cyavuga cyari cyo murakoze
umushyana he Nduwimana Venuste avuga ko hari amatangazo yatangajwe ikavuga ya ikaba n'ibyasinywe hagati yanyu ko mwumvikanye akaba basabye kandi kuva ngaha mwumvikanye duga ku ijambo umushyana Kefa n'ikibazo n'imwebwe mwakibajijwe
murakoze ngira ngo mwumvise neza ibyo umukuru w'umugambi Sinya Frodebu yashikirije ntafise umugambi yuko umugambi Sinya Frodebu boja hamwe n'umugambi sahwanya Frodebu nyakuri ahubwo ariko arondera abanywanyi biwe bahora mugambi wiwe kuva kwimbazaye bagiye barasambara icyo nagomba kumenyesha rero ni uko izerekeye gukorana kw'imigambwe kuba mu ntumbero zibiri imigambwe ishobora kuja hamwe ikagira umugambo umwe bazita mu gifaransa fusion cyangwa bakagira urunani mu gihe cy'amatora twebwe rero muri iyo nzira zose icyo nibaza mwino minsi kigoye nibaza ko no muri sodemo ndabumvirije batanakeneye n'iduko imigambwe ibiri yoja hamwe ikagira umugambwe umwe ibi nazo z'uko nyine abantu baje mu matora bajanye twebwe umugambi wacu nta nama turagira ngo dupfundike ingene tuzogenda matora kumbure nihagera inzego zibijejwe zikiga ingene tuheza tugenda amatora ngira ngo niyo tuzoheza tuvuge ingene tuzoja mu matora ibi rero byo kuja hamwe bibaho iyo umuntu abibonamo inyungu bikabaho iyo yona yuko bishoboka kuzerekeye imyumvire y'imigambwe ariko urumva namaze kuzumva ko n'intumbero y'umugambwe Fanya Flor de Bus y'uko uja hamwe niyo kurondera abanywanyi gusa bawuhozemwo na twebwe tuko turitegereza dufatiye ku bindi bintu bitari bike tubona umenga kugira umugambwe umwe n'umugambwe Flor de Bus nta kintu kinini dudufasha cyo gituma icyo cyifuzo cy'uwo mu Burundi ejo kubaza naho cyari cyiza turaje ibibazo bitari bike tubona umenga nta nyungu twobikuramo tugize umugambwe umwe n'umugambwe sa Fanya Flor de Bus
egome musiana he namwe Pierre Claver Nahimana akamu gatwe na Nduwimana Venuste mu kavuga kwiki
icyo cyimbiro cy'uwo mushinga yaje kuvuga uwo akurikirana iki kiganiro nivyo ni cyimbiro kandi cyifuzo tumaze kumva ku bantu benshi mugari mwemwe nkumbure batabazi neza ingene ibintu bimeze kubera kuko nk'uko twanabivuze abanywanyi b'umugambwe Fanya Flor de Bus bahorana n'umugambwe Fanya Flor de Bus bagiye mu migambwe myinshi no kuvuga birumvikana rero ko tushobora kugira umugambwe umwe ngo dufatanye iyo migambwe yose bagiye ngo tugire umugambwe umwe aho byogorana nkumbura ikibazo abantu bakunda kwibaza ni ikibazo cya Flor de Bus nyakuri Fanya Flor de Bus nyakuri ngo mbega zirashobora kuja hamwe icyo kibazo na cyene cyo kuno cyishura birashoboka mu gihe nkumbure muba mufise intumbero zimwe intumbero zimwe nazo icyo na icyo umugambwe Fanya Flor de Bus tushira imbere ni imigabo n'imigambi ya nyine cyubahiro ndadaye Melchior mu gihe rero mutayumva kimwe kugira muje hamwe mugira umugambo umwe biragoye kuko umugambwe dufise ubu ni sa Fanya Flor de Bus niwe mugambwe wa ndadaye Melchior ibyo bya sa Fanya Flor de Bus nyakuri ibyo urumva n'ibindi nibaza yuko dushobora gusanga n'abantu bamwe bamwe bari muri sa Fanya Flor de Bus nyakuri batazi na gatoyi umugambwe sa Fanya Flor de Bus batigeze bawujamwo ivyo rero urumva kugira ngo tuje hamwe twobanza kuraba yuko abo bose bariyo bari mu ntumbero bari mu migambi n'imigabo ya nyine cyubahiro ndadaye Melchior
tubiyutije
uko no bivuga nakuje hamwe birashoboka mu gihe ibyo byose tubyize tugasanga nibyo ariko kubyonzi harimo abarimo batari bake nkumbure wosanga ibyo byanda daimer cyo atani cyo abizi ko na gato
tubibutse ko muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Siak mwiriwe neza Siak muri hehe
ti mu Rwanda
yego akandi kazina ninde
ndi kumana Siak
ndi kumana murasa akabazo murafite cyumviro
ufite ikibazo ushaka kubaza abayobozi bombi
yego
nyakubahwa Melchior Ndadaye ashinga ishyaka ko yagiye sa Fanya Flor de Bus ni kubera iki bo hari ibyo barenza ku iryo zina kandi bagakomeza bakagendera ku migabo n'imigambi ya nyakubahwa Melchior Ndadaye murakoze
Siak ndi kumana reka icyo kibazo tubitangurire kuri Kefa n'ibizi ni kuki Siak abaza ituma mwahinduye izina kandi hakurikizwa imigambi ya nyakwigendera Melchior Ndadaye umugambwe wiwe duga ku ijambo
murakoze ubwambe nago amanze ngire gatoya cyashikije kweje kuvugwa no mushinga mateka cyerekaze avuga yuko yibaza ko hari abantu bari muri sahanya Frodebo nyakuri bategeze kuba muri Frodebo ubwambere hoho umugambi wigeze gutsinda amatora nka Frodebo nibaza yuko bitari byoroshye yuko umuntu amenye abanywanyi bose bari bawurimwo kumbe kese zabisanga ari iby'akazu umuntu yibaza yuko abanywanyi n'abantu bamwegereye gusa abanywanyi bo umugambi bari benshi nibaza ko hari n'abo batazi ibyo ngira ngo vubaho kubyitondera cyane ica kabiri uyu aheje kuvuga yuko nyakwigendera Melchior yashinze umugambi witwa Sahanya Frodebo none hagiye kandi kanyakuri icyo nagomba mbanze nshikize ngaho abantu bamenya ni uko Ndadaye Melchior ubu atakiri umugambi umwe yabyacika incungu ya demokarasi byumvikana ko uwo ugomba wese gushinga umugambi wamwitiriwe nta kosa yakoze kuko asigaye ari abarundi bose ntakiri umuntu w'umugambwe umwe ica kabiri kumbura hamwe naza gusigura icyatumye Sahanya Frodebo nyakuri ivuka no haba ntwara umwanya nyaw'ikiganiro cyose nkakimara mugabo mu ncamake ni uko twitegereje kuva inyuma y'uko nyirishoboye Melchior Ndadaye yagandaguwe hagatakozwa ibintu by'abahita afata akibanza hakaza cyane cyane inyuma y'amatora y'umwaka 2025 zaragaragaye ko indongozi zimwe zimwe z'umugambwe z'umugambwe Sahanya Frodebo kumbure kubera agashavu kubera batsinzwe n'ishari kubera abahorana bace muri umugambi batsinzwe harabonetse ingendo nyinshi zinyuranye n'ingendo ya demokarasi aha muntu aca asimbiza akaza nk'izerekeye izo twabonye z'agatangaza by'u mwaka 2010 abantu bikura amatora bavuga ngo bibwe mugabo badafise ikimenyetso na kimwe barondera gusa ubutegetsi buce mu zindi nzira kandi tuzi imwe mu nkingi ya demokarasi twe twasigiwe na Ndadaye ndasubiramo imwe mu nkingi z'iyo nkingi yonyine hari uko abarundi batwagwa n'abantu bitorewe mukabona abantu barikora kwita amayeri kugira ngo amatora ntabe
muvuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushyira na Kefa muvuze
bigeze banezererwa intambwe nyamukuru twari dushitse ko aho ubwo mu 2025 twasuye kubona ko abantu batwagwa nabo batowe nabo batoye tukaronka n'inzego z'umutekano kwivuna abansi bikingira abatowe
icyo kibazo mushyira na Kefa
bagutse bigatuma indongo z'abatoye zigandagurwa tubona yuko rero hari ibindi bintu byinshi navuze ko nabidonda gatotoga ngaha twatumye babona yuko umenga iryo ragi rya Ndadaye bamaze kurita
mushyira na Kefa n'ibizi
kandi kurigira ngo abumve ikirundi barumva ikintu cy'ukuri no kuvuga yuko hari ikindi kintu cyataye ukuri byumvikana yuko iyo Frodebo yari ihari nezagagaye ko amaze guca umurongo ati yatuzane rero Frodebo
imbere ntabaciriye bo mushyira na Kefa mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko hari imigambwe yiyonjoye imbere y'amatora murashaka kutubwira ngaha namwe ko nimwaje amatora y'2020 umugambwe wanyu mu gihe mwosanga amata amajwi ufise utazokwiyonjora nk'uko muvuga iyindi migambwe yabigejeje mukajya gato cyane
twebwe ubwa mbere hoho ntavuga dushe tuzobura amajwi mugabo icyo nawe kwamenyesha ni uko twebwe intumbero y'uko turondera ubutegetsi butowe n'abarundi ntituzokwigira twiyonjorora abari kwatwumviriza mu Burundi n'abari mu makungu twumve neza mu mwaka w'umwaka 2020 niya turazi ko azoba abaye rero turatuyajamo yose atanamwe tuvuyemo izukuba amatora twe nizosubiye
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na François mwiwe neza François Matumba ndabona François atarikora mu telefone yacu reka tuhe akanya Reverien mwiriwe neza
mwiriwe
muhiga Reverien muhihe
ndi mu karere k'ibiyaga bigari
yego akandi kazina ninde
ndenda kumana
murafite ikibazo murafite icyumviro
ndafite ikibazo n'icyumviro ndamukiriza abo batumire
barakumva
nagambaze uwo mushinga nawe Kefa
yego
iyo shaka kubaza kubera iki mbona umugambwe cy'abanya Frodebu iryo zina Frodebu nyakuri ryaje gute ko tuzi ayo manuzo yo migambwe za nyakuri kwarizo zishyirwaho n'ubutegetsi kugira bakure ku ntuzenya bakure ku kwihiganwa abandi bari basanzwe barongoye iyindi migambwe yari igize radiyo uko ikomeye ubwo tw'ubutegetsi bubaha izo ngufu kugira bagire baje kugira bagire iyo ntuza Frodebu nyakuri turazi yuko migambwe guhera muri demi desi bace bayicagagura n'intuzenya n'ubunwenwe atamugambwe uyikwije nawe wasanga n'abanwanyi afise bari kurushi atabanwanyi bahari none babona gute yuko bazoja mu matora ngo batsinde amatora kandi batashaka kuja hamwe ngo bagire umugambwe umwe ukwiye batarinze gucamo intuzenya mutu byombidombi tw'imigambwe ibyo ntaho bizobashyikana mu bisanzwe bari bakwiye kwiyunga bakagira umugambwe nyine umwe kuko uwo ndadaye yawubaraze bareke gucana
murakoze Reverien reka icyo kibazo mu kanya mushyana kifaratishuro ariko nagomba n'umushyana he Pierre Claver Nahimana agica avuze kubishikirijwe na ngenda kumwe na Reverien imbere yuko kifa ishura icyo kibazo tuga ku ijambo mushyana
ikibazo icyo kibazo je nibaza yuko byiza ikibazo ho kiri turazi twese Sanya Frodebu nyakuri ingene yagiye hoze twarabivuze igihe kirekire turavuga yuko arakarenganyo kugira ngo ubutegetsi bwemerere umugambwe uzanye ibimenyetso by'umugambwe Sanya Frodebu uzanye izina ry'umugambwe Sanya Frodebu agashiraho akajambo nyakuri gusa mu buryo gusa kugira ngo barabe ingene bokononera umugambwe wa nyanicubahiro Ndadaye Melchior Sanya Frodebu kugira ngo uronke ingorane zikomeye ibyo twarabibayemwo abashaka yuko dusambuka ntibyashitse ntitwasambutse twagumyeho ubuno kumenyesha yuko umugambwe Sanya Frodebu urasangayo n'abawushinze nyene iruhande ya nyanicubahiro Ndadaye Melchior niyo bakiri n'abandi bariko baragaruka bavuga bati umugambwe ntishobora kurekura ibindi nk'ibyo bavuga ibyerekeye amatora twebwe turiko twitegura kuzoja mu matora ibyo turabyiteguriye kandi tuzosubira inyuma keretse habaye ibindi bisida tutazi kuko umuntu arateganya ibintu umugabo Imana nayo igateganya ibindi ibyo ntibisanzwe ariko gushika kuri kino gihe twebwe amatora turayiteguriye bimwe bikomeye ariko ntabwo yuko igikomeye ka ikindi kibikomeye ni ugukomeza umugambwe wa nyanicubahiro Ndadaye Melchior kuko ni ikintu abarundi benshi ndetse n'abantu bo mu makungu batubwira bati uwo mugambwe nimuwukomeze ntimuhirahire ngo muwurekure nimuwukomeze kuko ufise ibyiyumviro bikomeye bizokiza Uburundi
namwe
duhagaze nayo ibindi twebwe ntabyo tuza turakurikirana
mu kanya gatoya namwe bwe nyene mushyana Pierre Claver Nahimana namwe mu mugambwe wanyu ntimuzokwiyonjora mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
oya ntibishoboka kuko nababwiye yuko turi abantu hari ibyagiye birashika byadushikira bimwe hariho twagiye turabona igihe kimwe amatora twavuga tuti aya matora yatunganijwe nabi aho bwari uburenganzira bwacu bwo kuvuga tuti amatora atunganijwe gutyo harimwo indyarya ziboneka harimwo ubusuma buboneka twe twavuga tuti aya matora ntatworoheza na gato ariko muri kino gihe tuvuga tuti turiteguye uko bizogenda kose turiteguye ntazi kwiyonjorora birimo twaramaze kubyumvikana tuzobandanya kiretse abaye ibindi bisida bitegekwanya n'Imana twebwe uruba muri kino gihe twiteguriye kuzoja amatora kandi tuziyonjorora
ego bika mushe na kifa nibizikiwa ibibazo byabajijwe na ngenda kumana Reverien avuga niba guhindura mugambwe butoba ari uburyo bwakoreshejwe n'ubutegetsi kugira ngo bugabure uyu mugambwe tugakwija mu karere gato.
Bo nta mwanya afata munini kuko jewe ndazi hariho abashinze umugambwe, hariho le membre fondateur bisabwa n'amategeko mu rutonde rwa membre fondateur mu Rwanda Fondation y'Akajyana daye nta hamwe nabonye ubutegetsi byanditsemo. Yumvikana yuko abavugizi kumurengera ngo ari kutamenya izo baba ariko barashikiriza umugambwe n'umugambwe wagiye nyine ibigambwe yose. Hanyuma kandi izo gucana n'imigambwe yavuze yuko bibona ubutegetsi je nibaza ko arimo kwihenda, none ko umugambwe ku butegetsi je twabonye habaye mu frondere abo ninde yari yabigizwe ko tuzi umugambwe witwa ADR waje uva umugambwe ku butegetsi wakare n'ubundi ukorera hanze wita PPD Birizambo waje ukomoka ku mugambwe ku butegetsi, none abo nabo bari batumwe nande. Mu bisanzwe ni byiza yuko twebwe abanyamugambwe iyo habaye ikibazo hagati yacu abantu bemera ko habaye kutumvikana nibaze konda guti kuzo kubandi kuko n'uwo mugambwe yavuga ku butegetsi aho tugeze uno munsi hamaze kubaho ibice bitari bike bivamwo kira noneho je nasubiyemwo mu membre fondateur w'umugambwe Seigneur Frode w'Akajyana daye ntaho nabonye handitse hari idosiye y'ubutegetsi kari bushizweho urumvizo rero n'ibintu byo kwiyorohereza yanashikiriza ati mbere uzasanga atani banywanyi benshi bafise anaganda mwibutse yuko matora mwaka 2015 reka ndeke kuvuga amajwi twarose kuri natwe nitwari twayagiye n'ico gihe bivanye n'uburongozi bitwari dufise mugabo dufatiye ku karorero ku madosiye yari yatanzwe kugira ngo ushobore kuyitora gutanga abahanuzi b'amajambo za komine. Turasanga umugambwe Seigneur Frode wari mu runani runini bitaje Sekibiri mugabo ntibashoboye gukwiza igitigiri cy'amakomine yitojemwo naye umugambwe Seigneur Frode nyakure nyandadaye twitojemwo aho yari kwatwumiza neza kumirizwa abafite abanywanyi benshi n'utara bafite aho imigambi ije nka cumi biyinanira kwitoza amakomine yose umugambwe Seigneur Frode w'Akajyanadaye ikabishobora aho nibaza yuko umuntu yakumva ukuraho kuri nduze gatoya kudaheje gushikirizwa n'uwo muntu nshingamateka afite kaze naho Imana ko avuga ko dusanga ibimenyetso nyaza ko izatarinze kuko arabizi yuko byerekana mbere naho Imana atari cyo kimwe na Claver Fein na Pierre amazina amaze kubafatanya ari abintu aragisa n'izina rimwe icyaka bifatiye nko guhidarapo bo bafise idarapo y'imirangi yera n'irimbisa n'icyatsi kibisi mu gatwe gacaga misake urumva yuko ibyo bintu bidasa. Nibaza yuko by'ukuri nimba hari abaye tugorane dutuma imigambi ibiri itashishikara ikorana tubifata uko mugabo ntiturome kuva kubwira ariko twumviriza ibintu bishobora kuba byiza kandi bidafite ifatiro rinini.
Egomeye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Samuel. Muriwe neza Samuel, muratwumva?
Ego turahumva cyane.
Egira telefone mvuge cyane gose, irindi zina ni nde Samuel?
Kwizerimana Samuel.
Kwizerimana, duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Bwa mbere bwo mbanje kuramutsa uwo mucumere Kefa ndamutsa namwe mu nyuma ku ijambo.
Murakoze, mwaramutse neza.
Ama cyane si cyo kibazo tubiri n'intera n'intererano imwe.
Yego, duga ku ijambo unyarutse.
Akabazo kandi nagenda mubaze ko yimbe mu y'amatsika y'inzu y'2020 ko umukambwe umugambi wiwe ushobora kufata mu matora wonyine ni uko ushobora kuzokwiyereka indi migambi cyangwa indi migambi cyangwa abigenga bakagira bakagira urunani kugira ngo barabe ko bashobora kuba botsinda amatora kiri cya mbere. Ikigira kabiri nacyo kikibazo namubaza ni mbe abo bantu nawo natanguye neza ikiganiro kubera bizanye n'uko mu Burundi radiyo itumvikana neza ariko aho tumire ku interineti mbega abo bantu umuti w'Imana bavuga ko biyonkoye kuko uyu mugambwe kuko mugambwe ama bakaca muri fotevu ijya fotevu abanyaperezida bapeze fotevu nka kuri ko n'umushatsi wari itangaza avuga ko yari yarabirukanye cyangwa yari yarabirukanye batari bakiri banyamugambwe mugabo ugiye kubaraba ugasanga nibo novuga no kuva ukirongowe na Dr. Jaminani bavuga bari nk'imboneza bari nk'abategetsi cyangwa abariteri bavuga bava muri nyakuri bari bazi muri leta cyangwa bafite igihagararo gikomeye haba ngaha mu gihugu no mu makungu akaca avuga ko yabirukanye bari babirukanye mu mugambi uko tugiye kubiraba cyakacishwa mu muringa mu Burundi na cyane cyane kuwo kefa uba urongoye na biro yiwe nuko batazwi cyane cyane gose nk'uko telefone z'abantu zinabonye bakomeye avuga nk'uko bashimye kwifatanya gushyira mu mugambi wabo wa kera wa sawaga sodebu bafite mbese ntabwo bahimba yuko kuguma batera imbere mu bwinjira cyane cyane mu kumenyekana imigabo n'imigambi w'uwo mugambi wabo ahubwo arimo aratuma babatera inyuma na kandi batagira ndagira kapasi bagira na mugari ndagira kazogira bakanya abantu havuze ikirugu ntabwo nawe cyane nawe nyene uwo mugambi sodebu yakuri wiyunge ujye mu gambi sawanya sodebu batandukanye udapfira kuwuma kugira ngo bagire umugambi umukomeye arangiza mugambi gusa ndamushimira ku kintu mu makuru ya sasa numvishije imigabo n'imigambi bijyanye no kwiteza imbere mubijyanye no kwiteza imbere buri mu Burundi ni menshi avuga abafite numva ko ari imigambi irashe mu gihe
murakoze murakoze kwizera Imana Samuel ikibazo cha mbere mushana kefa ni kibazo nibaza ko mwamaze kwishura abaza niba muzoja muri amatora ya 2022 akaba yabaje ko niba muzogira urunani eka muzokwiyunga n'indi bigambwe ico kibazo ntimwogi murakubonya munini kuko nibaza ko mwacishwe hanini duga ku ijambo ku bindi bibazo mu kanya gato
ariko nibaza ko muhava mumfasha kuko umurongo nturi kuragenda neza hari ibibazo njyantumvise reka ngerageze niyo mwumva icyo nkishuye muraza kumfasha ngiye kuri iki nyene yaraheze kuvuga mu majambo make mvuge yuko twese twitegurana amatora twenyene mugabo abazoshima imigabo n'imigambi yacu mukaje kwishikiriza kifuza kuza kudushyigikira tuzobakira hanyuma yavuze ati hari abantu ko atabwira twadufise kuko kumbure abavuye mu mugambwe wacu sinatrodebu nyakwekaja muri fodebu ari abantu ba kera bafite ijunda n'ijambo bashobora kube gutuma umugambi wacu ugira intege nke aho nagomba ndamubwire abantu ariko aravuga aduhayira ko bakomeye bamanje bakava muri sawanya fodebu kumbure ngira ngo muri bwa buryo umukuru w'umugambi wabo yashikirije munyuma bakava ngaho bakaja muri senarede munyuma bagata muri senarede bagasubira muri fodebu abantu nukwita abantu aho fatwa abo bantu bumva twebwe dutera ubwoba gute ikindi nagwa ndamubwire burya ubundi muhinga yavuze ati igihe cyose kigira abacu sekeje na yasa misiyo niko nubita mu gifaransa nimba hariho umuntu yari akomeye 93 ntibaza ngo gikomeye uno munsi iyo biza kugenda uko amatora y'2005 yari gutsindwa na frode ucanye na iprona murabona yuko amatora y'2005 yatsinzwe n'umuganga mushasha uje kandi aho wita ko akomeye bari ngaho umuntu avugize rero nibaza yuko abari cimbiro cye mugabo rimwe na rimwe abataratangwa ingene ibintu bya politike bigenda birahinduka ku kijyanye no kwiyunga namaze gushikiriza yuko mu ntumbero twitegereje inzira n'ibintu umugambi wa FDU wagiye uracamwo twebwe ntidukunda ko twiyunga kuko ndamuhuturiro tubiri twashikirijwe na Yesu cyane na Yesu nimba yemera Imana yavuze ati uhitanye ikiremo gishasha kigisha ku muzu ushaje bica bitabukana cyangwa uhitanye umutobe mushaje ukawutara mu mukuza ushaje zava bimenekana urumva rero twe tuza kwita mu mwaka kaga k'umuganga tubona utera usubira inyuma kandi natwe tuba tuturi imbere navuze yuko ikintu kitwa kwiyunga by'ukuri tugira umuganga umwe sitrategi nziza yo dufasha kuko tukaba dusanga turi ko twaja mu nzira
reka n'icyo kibazo cyo kwiyunga tukibaze umushyira na Etienne Kabere na Imana mu mugambwe Safwanya Frodebu kibazo kibajije umushyira na Samuel Kwizera Imana cyo kwiyunga ni ikintu mbona ko gishoboka gushika umuntu umugambwe Safwanya Frodebu zoje amatora abonye cyangwa zo kwiyunga cyangwa ika ugire urunani n'iri bigambo
iyo amatora ageze dutandukanye ibibazo iyo amatora ageze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rategekanye yuko imigambwe ishobora kwiyunga bakajana mu matora bashobora kugenda bitwa imigambwe myinshi mbwa biyunze bari hamwe atari umugambwe umwe bakaja mu matora bari kumwe ibyo ibwizwa shingiro rirabitegekanya natwebwe rero twovuga ngo ntituziyunga turacyafise umwanya uhagije kugira ngo ico kibazo tukige neza ntitugishira hijya oya na gatoyi kuko tuzoja amatora yuko dushobora kwiyunga n'indi migambwe ico kirashoboka mugabo ntawe turaganira ngo twicare hamwe tuvugane neza tuvuge tuti tuzogenda turi kumwe tuziyunga tugende turi kumwe ico kiganiro nkumbure ntacho turashika ko n'indi migambwe hamwe byoshika byo bari byiza ariko twebwe turiteguye neza yuko naho bitoba ivyo dushobora kugenda turi twenyene twikwije ariko bitagenze gutyo tuziyunga n'abandi haracyari umwanya uhagije kwiga ibyo byose kugira ngo tuzobitorere inyishu itomoye
yegomeye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza yatu ijwi rya Amerika turi kumwe na Sengiyumva mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muhiga Sengiyumva
ndara mukizi mutumire
abatumire barakumva
nataka mvuge yuko burya Burundi ntabwo bukeneye abantu baguma bagira iyo migambwe biyunga bisambura ntiwesanga dukeneye abantu bo kubaka amahoro je nibaza yuko uwo nyakubahwa kuba ngo barisambuye ama ngo biyunze n'ubumengo nicyo cyari gikenewe kubera iki bisambuye kubera ko no munsi biyunga umunsi wumvete ngo havutse umugambwe hanyuma ngo uwundi nawe ngo ugire wiyunge turashaka by'ukuri mu Burundi abantu bubaka amahoro hanyuma bikagenda neza nkaso bavuga ngo bakwisambuye cyangwa ngo biyunze
murakoze Sengiyumva reka mu Sena Pierre Claver na Himana mu tangwe mu ishuri kuri icyo cyumviro gishikirijwe na Sengiyumva duga ku ijambo mu kanya gato
ego nivyo nibaza yuko abene gihugu bose barondera amahoro barondera iterambere barondera amahoro bakarondera iterambere bakarondera ku gihugu cokomera ico nico cipfuzo cabene gihugu bose cabarundi bose muga kugira ngo ivyo bishike mu gihe amategeko ategekanywa yuko ashobora kuba imigambwe mu gihugu atari intwaro ishingiye kuri cami ni ngombwa hari imigambwe mu gihe hari imigambwe rero birashika yuko iyo migambwe ikomera cyangwa igasambuka ibyo nibyo byagiye birashikira igihugu cyacu imigambwe icamwe ibice kugira ngo dushe kuri ayo mahoro kuri iryo kubwo bukomeza turondere igihugu cyacu ubwo gutuye turondere igihugu cyacu ni ngombwa imigambwe isubire gukomera ibishoboye ikiyunga ni byiza cyane ishoboye kwiyunga ni byiza cyane twebwe niyo ntumbero turi koko twabonye ari inzira muzindi nzira ikomeye kugira ngo turonke intera ikomeye twoha igihugu cyacu tugiye turahamagara abantu bari nyuma ya Dada Emeritio bakagira bati nimuje hamwe tuvuge ijambo rimwe tubona ko ari interano nziza yo tujana muri ibyo byerekeye iki gihugu cyacu kirondera amahoro ubumwe n'iterambere ku bene gihugu bose n'igihugu cyacu
mushya na kifana ibizi namwe kubije gushikirizwa na Sengiyumva avuga ati nyabuna gikenewe n'abashiri imbere amahoro n'ukumvikana aho kuva mu miryango no kwisubiramo duga kwijama mu kanya gato
yego murakoze iki cyifuzo cy'uyu Sengiyumva n'icyifuzo cyiza cyane azina twebwe dufise ariko haboneka amahoro kumbure n'ibindi yaherekeza iterambere n'ibindi mugabo icyo nagogaruka ko nuko ku migambi yo myinshi cyangwa iba mike ntaco vyica mu kurondera amahoro ahanda mwibutse yuko n'ibicana kabiri twe dufise umugambi umwe muga mu nyuma hazi imigambi myinshi ntizabujije ntizo zatumye haba uruhagarara kuko suko yari imigambi myinshi mu mwaka 2015 harabaye amatora wanashaka hatsinda umugambi umwe atani yindi yawuherekeje birashoboka yuko ari umugambi muri myinshi umwe ushobora gutsinda cyangwa ikagenda ari myinshi igatsinda mugabo n'ukuri icyo kibura ko abarundi ni uko umugambi wose bazobona yuko utaronderera amahoro abarundi utarondera iterambere icyo wo gukora wowe na majwi gusa nako imigambi yo myinshi miraza yuko bitotera impungenge abantu ngo nta mahoro tuzoshobora gushikako
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Dani Junior mwiriwe neza
mahoro neza
mahoro muhiga ya Dani Junior
ndi mu ntara ya Muramvya.
Ah kandi kazina ninde?
Manirakiza.
Manirakiza duga ku ijambo kibazo cyimbyo.
Nagomba ku kuramutsa abakimire yaba kefa n'ibindi cyanke cyerekaze.
Yego.
Hanyuma tujyaga no kuri icyo kibazo kumbure n'interano kumbure n'akabazo akabazo ka mbere ndakagashyira kuri ndakabaza ubuzo honorable Pierre Carve nyakubahwa honorable kuva umuhisi ndabemere cyo uragandaguwe turabonetse neza yuko umuganga w'abanyafurodebu wahavuye abantu bawurimwo badaumengo ntibariko barakurikiza iragi yabasigaranye aho umuntu yibaza yuko kumbure umuntu yaragize sawa n'isodobo yarinda daye wenyine kuko aho tumaze kubona indongozi cyangwa gusimbiranira ko mufata amashaki bavuga ngo bapfuye ngo gatoki ngo bapfuye gatoki ntawe ukora divizio 8 cyangwa n'ibintu byenya Leon ku byo bapfuye kushika naho nabandagize babayo nako gatoki mwa boba barapfuye na kubahwa kuko naho tari urongoye bo bari hasi nako gatoki mubona bapfuye ko bakarahe nta kuntu mubona yuko umuntu nizongora nabo bantu kubera bakiri umugambwe bashobora gupfa kandi gatoki kagera kabiri hanyuma icya kabiri naco ndagomba gushimikira kuri bano bantu binjiye muri abanyasodebu yari yavuze ati muri umugambwe abanyasodebu iragenda daye ati nta bantu dushobora hari abantu bataza karanga mutima kandi daye buze muri bajya abantu baje mwakiriye bari kumwe na honorable Nrobeye bose bo baraciye muri abanyafurode cyane bo bakaranga mutima by'ukuri mwarabonye neza yuko bagafise hanyuma igikurikira ni cya kefa yereza kuri kefa hari akazi yavuze ati ati abantu bose bifuza ko tujya mu matora bazoza mugabo icyica muri politiki nuko twebwe abanyepolitiki usanga tuvuga tuti yewe n'igihe nkomeye yewe n'igihe nkomeye muri bana kubaho kefa nta kuntu ubona ko bikenewe yuko namwebwe bibaye ngombwa mubonye ubundi akomeye mu mushigikira kuko twese dusanga ivyiyumviro mugabo urashaka kuvuga ati nakaransumba mu bantu cyangwa mu vyiyumviro nakarandusha abantu umuntu akama ariko arabona yuko naka nawe asicamaze kurusha ibihundi byotuma twubaka igihugu kuko ibintu byinshi barundi nuko kuvuga ngo naka arakomeye njyewe kandi utanije nkomeye kurusha naka icyo bituma umwe wese yiba ko ari hahandi usanga amashuri amaze kuba umuntu asanga ari osire rimwe ubusa n'ibice ibice bibiri ubusa n'ibice cumi gucyo ugasanga amajwi agenda arasabagira ntusaba rero yuko icyo kintu nimba byo kuri Pierre Carve yose twemerera yuko ako kajungu bapfuye kuba karaheze kuba katazosubira kuko turabona neza yuko abantu bahoze muri abanyafurodebu murazi yuko benshi bagiye muri Frodebu iragenda daye murazi harimo abaminisitiri batari bake novuga bahisangenda ku mana novuga bandayizeye novuga ntuzenga mbere miheto ministre n'abandi nk'iyo ndavuga abo bose murabona yuko bataje mugabo haje umushingamateka umwe wenyine abandi bose baba baravuye bose nta n'umwe yaje ngo duha rero icyo cyizere yuko abo bantu baje mubona ko ari bo bazifite gukaranga mutima cyane mwihuse cyane hari abandi bari basanzwe bafite izindi ngufu zikomeye mutakiriye
murakoze Dani Junior Manirakiza mushiye ntahe Pierre Clavel na Imana tuga ku ijambo ibibazo bibiri mubajijwe
ego cyane ndashimiye uwo mushinga ntabaje ibyo bibazo kandi ibibazo bikomeye cyane rwose ariko nshobora gutaka umuco icyambere tuzi twese no mubwira nuko turari twese yuko abantu ntituraba marayika twama dufise ingeso twaremanywe n'Imana yaturemye dufise ingeso zo kwikunda zo kugira gute ibyo turabizi ntitwovuga ngo ibyo byarazimanganye turabizi uko no mu gihugu ibyo biriho bituma n'igihugu cyacu kinkumbura kitamera neza nk'uko twabishaka aho kageso rero kugupfa ibintu abantu bari ku mugambi umwe ugasanga bariko barapfa ibintu ibyo basangira ibyo bashobora kuronka kubera umugambwe aho kageso ati mbega karazimanganye mbega ntibizosubira sinovuga yuko kazimanganye rwose kuko nakubwiye nti turabantu ntidushobora kuvuga ngo turabamarayika ariko icyo nzi cyo nuko abo turi kumwe ubu tugerageza ibishoboka byose kugira ngo mwene ibyo bintu bidutandukanya byadutandukanije mu minsi yahera mu myaka yahera tubyigize kure twashizeho uburyo twumvikana uburyo dutegeka kugira ngo tuze turumvikana kuko ibintu bitandukanye abantu usanga ari byinshi twarabishizeho nicyo gitumubona n'abantu batangwe kuvuga bati reka dusubire mu mugambwe s'abanyafrode turabona yuko ubu abantu bicara bakumvikana bakagerageza kuganira ivyo turiko turabikora ariko sinovuga ngo byaraheze gose byaraheze mu gambo cy'Afrode byaraheze mu gihugu cyose kuko nakubiye ko abantu turabantu turabamarayika no mu gihugu cy'Afrode ariko bagerageza ishoboka byose kugira ntidusubire kuza turatandukanya ica kabiri
yego
mutimbega bari abantu mwazanye murazi neza yuko hari iragijyanda de barizi neza nimba mwarayibonye harimo cyane cyane indongozi zimwe zimwe twari tuzi kandi baratubwiye bati inyuma yacu hari benshi cyane gose kandi bahora babitubwira bene cyo twatsemera bakatubwira bati twe dushaka kwishyura mugambwe s'abanyafrodebu ariko nakubwiye yuko hari n'abarutse vuba bariko barinjira mugambwe s'abanyafrodebu abo bose kugira ngo utore umuti w'icyo kibazo utegereza gutegekanya ibyo n'ibyo twatsindikanije muri ma programme d'office mu migambi d'office yuko tuzotangura inyigisho z'ukwigisha imigambi ya nyir'icyubahiro nda Demetrius muri abo bantu bose bariko baragaruka muri s'abanyafrodebu kandi usanga nkumbure n'abakera bimwe bimwe turiko turabyibagira nicyo gituma twafashe iyo ntumbero kugira ngo dutangure gusubire inyigisho bujyanye n'icyubahiro nda Demetrius yari afite inyigisho nyinshi burya yagiye nkumbura ataraheza akazi kiwe ko kubyigisha n'uwo mugambi twarawihaye tugiye kuwushyira imbere tubigishe abariko baraza bose kugira ngo bamenye icyo biyemeje bamenye icyo baje gukora kugira ngo tubikingire nkumbura ibyo muriko muravuga
reka duhe n'ijambo kandi kifa n'ibizi nawe nyine yishyu ikibazo cyabajwe na Danny Junior
murakoze nashimiye cyane kino kibazo ko n'ikibazo cyiza numva kimo n'ubuhinga bwinshi twebwe twamadushikiza yuko twitoye kuvuga amatora twenyine mugabo dushobora kwemera uwundi mugambwe wose wifuza kudushyigikira koza ukadushyigikira aca tubaza ati none mwebwe nta wundi mubona ukomeye kubasumba nibaza yuko mushyigikira namwe twebwe gushyigikira amasasu ko turaraba tubona yuko umugambi wacu ushobora gutsinda amatora y'umwaka w'2020 kuburyo tubona umenga nta wundi mugambwe twoza gushyigikira ikindi naco ngahe baramenya nuko si ugupfa gushyigikira umugambi wose kuko amanza ukanaraba yuko naho wone kusa n'ufite inguvu unamanza akaraba yuko bahuje akarangamutima bahuje izimbiro kuko umugambwe ikintu kiwubatse ubwa mbere n'akarangamutima n'izimbiro z'umugambwe ibyo rero twe dufatira ko icyo nabakumenyesha namubwiye yuko ibere kimwe tuvuze mu matora ni ikibazo kizokwigwa n'inzego zibijejwe gushyikira amasandiko ndavuga iyo nama ibituraziga ngo tuyihe intumbero nk'uko numvise mugenzi wanje ngaho abishyikiriza byumvikana bata kintu kirino bimushyikiriza ko mugabo icyo mbanashyikiriza ubu gusa ni uko nzi naje noshobora no gusigura njyana iyo nama tuyigize ni uko umugambo uzoshima kuduherekeza nk'uko byagenze kuri nyakwigendera Ndayimirike maze ko ari imigambwe yashinze guherekeza umugambwe yari yarashinze ntacobuza yuko tubemerera
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Sabato mwiwe neza
yego mwiwe neza radio ijwi ry'Amerika
mwiwe neza muri higa Sabato
nitwa Sabato Israeli ndi hano hano gitinya gatovu ni mu karere ka Karongi mu murenge wa Muhoga hano mu Rwanda
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mwumvikano muke uri hagati y'imigambwe ibiri Frodebu Savanya Frodebu na Frodebu Nyakuri iragi yandadaye duga ku ijambo ikibazo icyumviro
yego gote najya ngo nshime cyane abarongo iyo migambwe ariko mu byukuri nkuko nari nanabyanditse no kuri WhatsApp sinziriwe icyo gitekerezo cyane mwakibonye nashaka kugira ngo iyo migambwe ibiri ngiye kwigeranya n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD nayanda indayisabe iyo migambwe ishyire hamwe kuko abashyize hamwe mu gabo bagira imbaraga nyinshi cyane yo bahangana n'ishyaka riri ku butegetsi urabona ishyaka rimwe rigiye ukwaryo irindi rikajya ukwaryo buri wese akagira imigambi ye mu byukuri ntago bagira imbaraga kuko ubusanga ari abarwanashyaka bakeya nkuko bavuga mu kinyarwanda tubita abarwanashyaka cyangwa se abanyamuryango ubusanga ari bakeya badafite ingufu zihagije zo kuba bahangana n'ishyaka ariko ubutegetsi ariko bashyize hamwe mu byukuri bagashyira imbaraga hamwe bakihuza ahubwo njyewe numvaga abana arenga no gushyira hamwe ku migambi ibiri ahubwo bakagira n'indi migambi ine cyangwa itanu kugira ngo babashe guhangana mu matora bazabashe guhangana mu matora n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD kuko bitabaye ibyo ntaho bazagira wazisanga nyine buri mugambwe uri nyamwigenda aho ugasanga imigambi yabo ntabwo bashoboye kwigeza ku banyagihugu kugira ngo abanyagihugu babiyumvemo ngira ngo rwose tutabe yego umuhisi ndadaye yarafite ibitekerezo byiza ari nacyo cyatumye ashinga umugambwe kandi koko ni byiza kuko abarwanashyaka bakigendera ku bitekerezo.
Murakoze Israel Sabato reka duhene ijambo Louis Michel mbere yuko duha ijambo abashinga natwe tubihugira ngo bagire icyo bavuze ku bishikirizwe na Israel Sabato. Louis Michel mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Louis Michel?
Njye ndi mu Rwanda.
Yego.
Ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda.
Yego, nyarutsa ikibazo cy'imvuro wa kanya kariko karihuta.
Ye, na kabazo kutebye. Nge ikintu ntabwo nyumva neza.
Yego.
Kimwe cyo Rwanda ariko mu mbare cyane, ndavanga muri bamwe ndirege. Noneho nyinshi mu mugambwe Sawanya Fodibu na Sawanya Fodibu ndagali.
Na Fodibu nyakuri iragiye ndadaye.
Nyakuri yagiye ndadaye.
Mhm.
Je voudrais savoir.
Mhm.
Où est la différence entre Sawanya Fodibu et Sawanya Fodibu iragiye ndadaye?
Umugambwe ibiri umugambwe umwe ni Sawanya Fodibu undi ni Fodibu nyakuri iragiye ndadaye. Deka
Sawanya Fodibu kandi Sawanya Fodibu iragiye ndadaye.
Reka bakwishura ikibazo mu kanya gatoyi bashinga ndabona murakoze ndabona kanya kagiye cyane gose muduhe inshu ngufi cyane gose mushana he Pierre Cravera na Himana ku kibazo bwa mbere na mbere cyabajijwe na Sabato Israel muceye mugira ko no kibazo cya Louis Michel
umugambwe Sawanya Fodibu ni umugambwe washinzwe na nyene cyubahiro Ndadaye Melchior inchungu ya demokarasi mu Burundi niwe yabaye n'umukuru wa mbere w'uwo mugambwe niwo mugambwe Sawanya Fodibu umugambwe Sawanya Fodibu nyakuri iragiye Ndadaye n'umugambwe washinzwe n'abantu biyongoboye bavuye mu mugambwe Sawanya Fodibu haheze imyaka mikeyi bakoze ivyo nuko byagenze hanyuma bawita Fodibu nyakuri kuko bari baje bava muri Sawanya Fodibu baca bita muri Sawanya Fodibu nyakuri hanyuma ubutegetsi burabemerera na bitandukanye
Moshe na kifa nibizi tugakwijambo akanya karagiye umuntu umwe
murakoze ya mbere kubicambe cha Sabato gati hamwe twoja hamwe zo genda neza icyo cyumiro kumbure icyiza mwatamaze kumusigura yuko igihe usanga bitoroshe kuko na Rwanda bibutse yuko twebwe imbere y'amatora ya 2015 twari twumvikanye yuko ho baho kwegerana cyane hagati mu Rwanda Sawanya Fodibu na Sawanya Fodibu nyakwegera ndadaye turatumira amenyesha makuru n'abandi barozi turagenda mu kibanza twumvikanye tuhashitse turinda ko mu Rwanda Sawanya Fodibu gushika ngo dutangure ntambwe kuja hamwe mugabo bacha barasiba urumva rero ntabwo bipfuza ko tayigomba nta kundi ntacyo tuma natuma tubarondera kuzerekeye ubutandukane kumbure y'imigambwe ibiri nibaza yuko bimwe mu byo yasiguye umukuru w'umugambwe Sawanya Fodibu bisa navyo
ndabona akanya katujanye mushenaki fa
nagomba kwibaza nimba umugambwe wabo utemewe n'ubutegetsi gihe washingwa nimba umugambwe n'ubutegetsi
ikibazo cyo kibandanya mushya ntaye kifa n'ibindi ndabona akanya katujanye ndagushimiye cyane rwose reka ndashimiye nawe mushya ntahe Pierre Claver na Himana turashimiye n'abadutse akamose bagashikiza ibibazo n'ivyimviro turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sangacu y'umunsi turashimiye Fatou Kalala na ingenieur adufashe muhinga bw'ivyuma. turabifuje rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bya radio Ijwi ry'Amerika.
Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda birabandanya i Washington DC.